mandanya kumviriza ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mu Burundi muriko mutwumva ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 19 na 22. Mu Rwanda turi kuri FM 104 n'ibice bitatu ijwi rya Amerika. Mwiriwe gute ganjuti bakunzi bacu. Ikaze makuru kuri no mugoro wa mugiye gushikirizwa na Joy Diana nini nahazwe. Amakungu kuri no wa gatanu arahimbaza umunsi wahariwe kurwanya indwara ya kanseri.
Kutamenya kanseri iyo ni mbogamizi rero dushaka kuvanaho mbogamizi zo kutivuza hakiri kare ariko izindi ni mbogamizi zishingiye ku mikoro yo kwivuza.
Uyu ni muganga Mark Hagenimana umukuru w'ishami rishinzwe kurwanya indwara za kanseri mu kigo cha leta cita hamagara abantu mu Rwanda RBC. Ishirahamwe rya ONU ryita impunzi ku isi HCR ryasubije leta ya Tanzania ikambi ya Mtenderi yari imaze imyaka irenga itanu ibarizwamo impunzi z'Abarundi. Abari mu ishirahamwe ry'abanyamyuga baharanira demokarasi muri Sudani banse kubonana n'intumwa idasanzwe ya ONU biyamiriza imikorere y'iryo shirahamwe. Ubushinwa n'Uburusiya bisaba OTAN kudasatira Uburusiya. Hido ni doya no makuru yose duce ku masonga ni mukanya isase mube hafi ya maradiyo yanyu. Reka turahere ku mugabane wa Afrika. Abategetsi bo mu ishyirahamwe ry'ugufashanya mu by'ubutunzi hagati y'ibihugu byo muri Afrika yo mu burengero CDAO mu mpfunyapfunyo bumvikanye ko bagiye kurungika abasirikare muri Guinea-Bissau gufasha gucungera umutekano inyuma y'igeragezwa rya kudeta yabaye muri ino ndwi turiko turasozera. Ibindi na mugenzi wacu Edirwema.
Iki cyemezo cyafatiwe mu nama y'abakuru b'ibihugu by'uwo muryango w'ibihugu 15 yariteraniye i Accra umurwa mukuru wa Ghana. Abo bayobozi ntibavuze umubare n'abazaba bagize uwo mutwe ndetse n'igihe uzoherezwa muri Guinea. Si ku nshuro ya mbere CEDEAO izaba yohereje abasirikare muri icyo gihugu, dore ko nanone yigeze kohereza abasirikare mu mwaka w'ibihumbi 2012 kugeza mu 2020, ubwo nanone muri icyo gihugu hari hakozwe kudeta. Icyo gihe abo basirikare bari bafite inshingano zo kurinda umutekano w'abanyapolitiki b'abasivili no kubuza igisirikare muri icyo gihugu kwivanga muri politike. Ku wa gatatu guverinoma ya Guinea yavuze ko abateye muri kudeta yaburiyemo bari bafite umugambi wo kwica perezida. Guverinoma inavuga ko wari umugambi washyizwemo amafaranga menshi kandi wateguwe neza, gusa ntiyavuze uwo yumva yari inyuma y'iyo kudeta yageragejwe ku wa kabiri. Ikindi perezida Umaro Sisoko Embalo yari yabaye nkumvikanisha ko bishobora kuba bifitanye isano n'ubucuruzi bw'ibiyobyabwenge ku rwego mpuzamahanga. Itangazo rya leta ryo mu ijoro ryo kuwa gatatu ryavugaga ko abantu 11 biciwe muri icyo gitero barimo barindwi bo mu ngabo zishinzwe umutekano barengeye ubuzima bwa perezida Embalo na minisitiri w'intebe we.
Edirwema, urakoze, turasubira mu kanyu tubwira ivyo kwikingira COVID ya 19 mu Bugirika. Ariko mukurindira tunyarukire muri Sudani aho ishirahamwe ry'abanyamyuga baharanira demokarasi ryiyamiriza ukungene ishirahamwe mpuzamakungu ONU rikora. Abarigize banse no kubonana n'intumwa ya ONU muri ico gihugu. Thomas Kamirindi nivyaje kutubwira.
Ishirahamwe SPA mu magambo magufi y'Icyongereza niryo riri ku isonga mu myigaragambyo yo kurwanya igitugu cya gisirikari yabanje gukuraho ingoma ya President Omar al-Bashir mu kwezi kwa kane 2019. Uyu munsi SPA yanze guhura n'intumwa yihariye ya Loni muri Sudani, Volker Perth. Mu itangazo yanyujije kuri Twitter, irarega umuryango w'abibumbye kutigeze wamagana ku mugaragaro kudeta yahiritse ministri w'intebe w'umusiviri Abdallah Hamdok ku itariki ya 25 y'ukwa 10 gushize, kandi ko ibogamiye ku basirikare. Kwanga inama na Roni ni n'uburyo bwo kwanga imishyikirano n'abasirikare. SPA irandika iti gushyira mu biganiro byanyu abakoze kudeta biranyuranya cyane ku buryo butangaje n'ibyifuzo by'abaturage ba Sudani. Ishyirahamwe ry'abanyamyuga SPA rivuga ko abasirikare bagomba kuva mu bya politiki no kwemera ko guverinoma y'inzibacyuho iyoborwa n'abasivili. kuva kudeti baye muri Sudani abaturage 79 barishwe.
Ijwi Amerika Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda agezeho ijyanye no kwisitura cyayabandanya mu Bugiriki. Utogihugu cyatangaje ko abagira ingendo bafise icyemezo cy'uko bakingiwe ku mugabane wa Buraya batagikeneye kwipimisha COVID-19 imbere yo kwinjira ku butaka bw'ico gihugu. Edirwema n'ivyagarutse kutubwira.
Aya mabwiriza mashya azatangira gushyirwa mu bikorwa guhera ku wa mbere w'icyumweru gitaha nk'uko byemezwa na Minisitiri w'Ubuzima w'Ubugereki Thanos Plevris. Ubugereki bwiyongereye ku bindi bihugu byo kuri uwo mugabane bikomeje gukuraho amabwiriza yari yarashizweho yo kwirinda ikwirakwira rya COVID-19. Ni icyemezo cyakiriwe neza na Minisitiri ushinzwe ubukerarugendo Vasilias Kikilias, wavuze ko kigamije guteza imbere uru rwego mu gihugu, cyane ko abantu benshi bazatangira gusura Ubugereki guhera tariki ya mbere y'ukwezi kwa gatatu. Ubukerarugendo buza ku mwanya wa kane mu byinjiriza igihugu amadovize. Icyo gihugu cyinjije miliyari 11 z'amadolari avuye mu bukerarugendo umwaka ushize w'2021. Abantu hafi 23,000 bitabye Imana bazize COVID-19, mu gihe abasaga miliyoni 2 banduye iyo ndwara muri icyo gihugu.
Iya nyuma muyagezeho ijyanye no kwisa Ubushinwa n'Uburusiya bisaba ishiramwe ry'ukwivuna abansi y'ibihugu byo mu buraruko bw'ibahari Atlantic Ocean kutaguka ngo vyakire ibihugu bihana imbibe n'Uburusiya. Thomas Kamirindi, kuki buno busabe bw'Uburusiya n'Ubushinwa byo kudasatira Uburusiya?
Perezida w'Uburusiya Vladimir Putin ari mu ruzinduko i Beijing, we na mugenzi we w'Ubushinwa Xi Jinping bamaze kuganira, bashyize itangazo hanze bavuga ko ibihugu byabo bihangayikishijwe cyane n'icyo bise imigambi ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika yo gushinga ibitwaro bya misile n'ibigo bya gisirikari mu duce dutandukanye tw'isi bijyanye n'ikoranabuhanga rihambaye. Vladimir Putin na Xi Jinping basobanura ko badashaka ko umuryango OTAN wiganjemo Leta Zunze Ubumwe za Amerika ukomeza kwagukira ku bihugu bituranye n'Uburusiya. Bawusaba kandi kureka icyo bise ingengabitekerezo y'intambara y'ubutita. Uretse ikibazo cya OTAN, itangazo rya Vladimir Putin na Xi Jinping rivuga kandi ko Uburusiya bushyigikiye ko ikirwa cya Taiwan ari intara yuzuye y'Ubushinwa. Ntibwemera na gato ko Taiwan yabona ubwigenge ubwo ari bwo bwose. Leta Zunze Ubumwe za Amerika yo ifite itegeko rivuga ko igomba gukora ibishoboka byose kugira ngo Taiwan ibashe kwirengera yo ubwayo no gufata nk'impungenge zikomeye cyane ubushotoranyi bwose bwayikorerwaho.
Bakoze bagenzi bacu kuri no makuru yose baduteguriye ukabaje kudushikiriza n'ayandi mushaka kongera kuyasanga kuri wezitatu hakaburungu radio yacu VOA akaburungu com, adresse ya YouTube yacu, Instagram na Facebook ni VOA radio yacu. Mukanya dusha twerekeza mu karere k'ibiyaga bigari. Imbere ya politike n'umutekano tubanze twikingira amagara yacu. No munsi mpuzamakungu wahariwe kuzirikana indwara ya kanseri mu gihugu cy'u Rwanda, hari kwakogwa iki kugira ngo iyo ndwara igwanywe? Mugenzi wacu ejo ni Mukankusi arabivugana ko na Marc Agenimana n'umuyobozi w'ishami rishinzwe kurwanya indwara za kanseri mu kigo cy'igihugu cy'ubuzima RDC mu Mpunyapfunyi.
Kanseri ni ikibazo cyugarije isi muri rusange n'u Rwanda by'umwihariko. Urebye ikigereranyo cy'umuryango w'abibumbye kivuga yuko buri mwaka mu Rwanda haboneka abarwayi 8,835, ubwo ni abarwayi tuba tubariyemo abivuza n'abativuza muri rusange. Ariko turebye ku barwayi nyirizina twakiri mu bitaro byo mu Rwanda mu mwaka ushize, abarwayi bagera mu 4,350.
Nagira ngo mutubwire noneho ikirimo gukorwa kugira ngo mufashe abo barwayi.
Ikintu Minisiteri y'Ubuzima irimo gukora ifatanije n'ubuzima RBC n'ibitaro bitandukanye byo mu Rwanda n'ibigo nderabuzima, icyo dukora cyane ni ubukangurambaga ku baturage kugira ngo bamenye yuko kanseri zihari bareke kuzitiranya n'amarozi cyangwa n'izindi ndwara. Icya kabiri ni ukugira ngo abarwayi bisuzumishe hakiri kare, kuko kanseri nyinshi iyo umuntu yazisuzumishije hakiri kare ziravurwa zigakira. Ikindi turimo gukora ni ukongerera ubushobozi ibigo nderabuzima ibitaro gukeka gusuzuma mbese ibimenyetso bibanziriza kanseri ndetse no kongera ubushobozi ibitaro bishobora kuvura kanseri kugira ngo abarwayi baza batugana bahabwe ubukwiye bityo kanseri babe bazifurwa neza bakiri.
Muganga Genimana, kuri uyu munsi mpuzamahanga wahariwe kurwanya kanseri, insanganyamatsiko ivuga ko buri wese akwiye kugira uruhare mu gukuraho imbogamizi zituma abarwayi barwaye kanseri batabona ubuvuzi bukwiye. Izo mbogamizi zihari zisanzwe zihari muri make ni izihe zigomba kuva mu nzira?
Imbogamizi zigomba kuva mu nzira, uko natangiye mbivuga, buriya umubare w'abantu twakwiye kuba tubona barwaye kanseri mu bitaro ntabwo ari bo bazi. Ntangiye kuvuga yuko twakwiye kuba tubona bigera mu munani ariko tubona bindi. Mu by'ukuri ni nk'aho kimwe cya kabiri cy'abantu mu by'ukuri barwaye kanseri aribo bagera kwa muganga. Imbogamizi rero zari dushaka kuvanaho, hariyo ya mbere y'ubumenyi buke, kutamenya kanseri. Iyo ni imbogamizi rero dushaka kuvanaho, imbogamizi zo kutivuza hakiri kare. Ariko izindi ni imbogamizi zishingiye ku mikoro yo kwivuza. Hari abantu benshi batifuza indwara za kanseri kubera kubura ubushobozi, ku buryo dukorana n'inzego zitandukanye, inzego z'ubuzima ndetse n'izindi nzego z'abikorera, ndetse tugakora n'ubuvugizi twifashishije imiryango y'abikorera ikorera mu Rwanda no hanze, kugira ngo umuntu uwo ari wese ufite indwara za kanseri ariko akaba adafite ubushobozi bwo kwivuza, kugira ngo abone ubwo bushobozi bityo bivuze, bityo abantu bose bafite kanseri bashobora kubona serivisi uko bikwiye.
Noneho ubutumwa muri rusange mwatanga ku bantu badukurikiye muri uyu mwanya bakurikira Radio Ijwi rya Amerika mu bijyanye n'indwara ya kanseri muri make ni ubuhe?
Ubutumwa twaha abantu muri rusange nk'uko twabivuze insanganyamatsiko ibivuga y'uyu mwaka mu kuvuga nawe izo mbogamizi zituma abantu bativuza kanseri, turaha ubutumwa icya mbere nuko bagana amavuriro bakisuzumisha buri mwaka. Ubundi hari ikintu twita annual community check-up, buri muturarwanda ufite kuva ku myaka 25 kuzamura agomba kujya ku ivuriro rimwegereye akaba yakoresha isuzuma rusange ry'umubiri wose, kugira ngo nihaba harimo n'indwara za kanseri zigaragaye hakiri kare zivurwe. Ikindi cya kabiri tubwira abanyarwanda cyane cyane abadamu, kanseri nyinshi burya zibasira abadamu nka kanseri y'umubyimbano na kanseri y'ibere niyo barwara kanseri nyinshi kurusha abagabo, nuko twashyizeho serivisi mu bigo bitandukanye, mu bigo nderabuzima bitandukanye n'ibitaro byo kubasuzuma imenyetso ibanziriza izo kanseri. Tukaba rero tubwira abanyarwanda yuko bagomba kwitabira izo serivisi kugira ngo bahabwe ubufasha bukwiye. By'umwihariko rero muri kuri uyu munsi wo kurwanya indwara za kanseri, twateguye ukwezi kudasanzwe ko kurwanya indwara za kanseri mu gihugu cyose. Hari ibikorwa dukangurira abanyarwanda kwitabira, hari ibikorwa byo gusuzuma kanseri nk'undi mubara na kanseri y'ibere bizabera mu bigo nderabuzima no mu bitaro. Tukaba dukangurira abanyarwanda yuko bakwitabira izo serivisi kugira ngo bahabwe ubufasha bukwiye. Ikindi twabwira abantu ni uko iyo umuntu arwaye kanseri z'iherezo ry'ubuzima, hari ubuvuzi buhari butandukanye. Hari ubuvuzi bwo kubagwa, hari ubuvuzi bwo guhabwa imiti, hari ubuvuzi bwo guhabwa imirasire y'izuba, buri wese ahabwa ubuvuzi bitewe na kanseri arwaye n'icyiciro agezeho. Tukaba tubwira abantu yuko batakwiheba kuko ubuvuzi burahari, kandi n'abantu baza kwivuza wenda kanseri iyo twita ngo yarabarenze yageze kure cyangwa iyi metastatike, n'aba batazakira hari imiti yabigenewe nk'imiti yo kubafasha kutababara. Mu Rwanda inkuru nziza twabwira ni nk'uko mu Rwanda iyo miti turayikora, umuti witwa morphine ukunze gukoreshwa cyane utuma abantu batababara turawukora hano mu Rwanda, kugira ngo duhumurize abantu ari abatarwara kanseri bayirinde, ari abayirwaye cyangwa bafite ibimenyetso byayo bayisuzumisha hakiri kare, ariko n'abayirwaye n'ibihebe ubuvuzi burahari, kandi n'abadashobora gukira nabo dufite ukuntu tubafasha mu kubaho neza mu gihe baba bari kuba bafite kanseri mu minsi babayeho kuri iyi si.
Ndabashimiye cyane kuri ikiganiro n'izo nama muhaye abakurikira Radio Ijwi rya Amerika. Umuganga Marc Hagenimana, umuyobozi w'ishami rishinzwe kurwanya indwara za kanseri mu kigo cy'igihugu gishinzwe ubuzima mu Rwanda RBC, urakoze cyane.
Ejo ni mukankusi na wewe wakoze kuganira na muganga Mark Hagenimana kuri kino kibazo cha cancer. Na inaliche kumasonga nkitangura ishami rya Onyugita impunzi ku CRCR ryasubije leta ya Tanzania ikambi ya Mtendeli yugawe Burundi mu kwezi kwa 12 umwaka uheze w'2021. Ni nyuma ya impunzi zirenga 19,000 z'abarundi zari zihamaze imyaka igenda gushika kuri 6 zimuriwe mu ikambi ya Nduta. James Jovin yanyarukiye kutura abira uko vyari zifashe iyo kambi subizwa.
Icyo gikorwa kibaye kuri uyu wa gatanu hagati mu nkambi ya Mutenderi aho abarongozi b'ikomini ya Kakonko ariyo yahora icumbikiye ikambi ya Mutenderi, abarongozi ba SER, abarongozi bo mu bushikiranganji bw'intwaro hagati mu gihugu igisata kijejwe impunzi hamwe n'abanyagihugu bake bitabiriye icyo gikorwa. Mu byo ha SER yasubije leta ya Tanzania harimwo ivuriro rikuru, amashure, inzu zahora zituyemwo abakozi b'amashyirahamwe, inzu nyinshi zahoze ari ibiro by'amashyirahamwe, inzu igipolisi cyakoreramo, imashine zahora zaca amashanyaraza hafi kambi yose, marobine y'amazi n'ibindi byinshi. Waserukiye haseri muri icyo gikorwa umukenyezi Mahot Prams yavuze ko haseri ifatanije na leta ya Tanzania ishyize mu ngiro uwo mugambi wo kwimura impunzi zose zari zisigaye mu nkambi ya Mutenderi zijyana Nduta kugira zifashirizwe hamwe, bigafasha amashyirahamwe na leta ya Tanzania korosha igikorwa cyo gutanga ifasha no gucungera umutekano. Umuyobozi wa SER yashimiye leta ya Tanzania kukigoro yama yagize mu kwihanganira impunzi kuziha indaro kuva kera mu myaka y'1972 gucungera umutekano no kudahungura impunzi zose ku nguvu. Haseri na leta ya Tanzania barakoze inama hanyuma bemerana kugara ikambi ya Mutenderi kubera ibitigiri bike by'impunzi zari zisigaye muri iyo kambi. Ababaye abanyuma bimuwe mu kwezi kwa 12 umwaka uheze. Gusa nshimiye abantu bose hamwe n'amashyirahamwe yagize uruhara muri icyo gikorwa kandi kikaba cyagenze neza ata nkomanzi. Uyu munsi igikorwa nyamukuru dufise ni gusubiza leta ya Tanzania ikambi ya Mutenderi, harimwo isibitari, amashure, ibiro byahoze ari by'amashyirahamwe, ibiro by'igipolisi n'ibindi byinshi. Umuyobozi mukuru w'intara Kigoma Tobias Ndengenye muri icyo gikorwa yavuze ko ikambi ya Mutenderi izoca ihinduka izoni ya abanyagihugu basanzwe muri komine Kakonko. Ikindi yavuze ko leta ya Tanzania yafashe ingingo yo kugara ikambi ya Mutenderi mu ntumbero yo kubandanya igikorwa cyo gutahukana impunzi ku bushake bwazo kubera idakeneye kubona imiryango ikomeza kuba mu nkambi.
Lengo la mfumo wa kambi ya Mutenderi ni moja ya jitihada kama tulivyosema ambazo zimefanywa na serikali zetu mbili za Tanzania na Burundi. Lengo ilikuwa ni kuhakikisha kwamba wakimbizi wa Burundi wanarejea nchini kwa amani.
Inyungo nyamukuru yatumye kugara ikambi ya Mutenderi nkuko nabivuze ni kugira impunzi zitahuke mu mahoro, kandi tukama tukabivuganye na leta y'u Burundi. Leta ya Tanzania ntikeneye kubona impunzi zibandanya kuba mu nkambi ata mpamvu ikomeye ibituma. Abyishakiye barakomeza gutaha kubera haseri na leta y'u Burundi babyiteguriye bihagije.
Serikali ya Burundi kwa kushirikiana na shirika la kuhudumia wakimbizi yaani UNHCR imejipanga vyema kuwapokea wananchi wake na kuwapatia huduma na mahitaji yote ya msingi wanaporejea nchini kwao.
Zimwe mu mpunzi z'abarundi zahungiye mu gihugu cya Tanzania ku bwazo zibona yuko kwimurirwa mu yindi kambi atari ikibazo gikomeye, gusa zisaba leta ya Tanzania kubihanganira mu kubandanya ibaha ubuhungiro.
Ahubwo baradufashe nicyo gisaba umuntu yosaba badufashe nkuko babaye abavyeyi nyene bakatwakira barabakuntu badufashe murabo kuntu muri yuwe na Tanzania moja hamwe mukatworohereza mukaduha ibihano bitoyi mugomba tugire gute nka twebwe twamaze ibihugu twiruka.
Ikambi ya Mutenderi yuguruwe mu mpera z'umwaka w'2016 yakira abarundi bari bahunze ibibazo by'umutekano mu gihugu cyabo kuva mu nkambi iheruka kugarwa ya Mutenderi. James Jovini kubwijwi ya Amerika.
James Jovine hura koze ivyumviro vyanyu kuri ico kibazo c'impunzi z'abarundi turabirindire kuri radio yacu arubaze gmail.com, Facebook n'uko nyene VOA radio yacu. Muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo igisirikare caho gitangaza ko abarwanyi 33 barimo abamayimayi FNL na Red Tabara baguye mu ngwano ivuga ko kiriko kibahuza n'imirwi itwaje ibirwanisho. Inkuru irambuye n'umenyesha makuru ijo rya Amerika Vedaste Ngabo ari uvira.
Mu itangazo umuvugizi w'igisirikare cha Kongo mu secteur opérationnel Sokola de Lieutenant Marc Longo Kyondwa yagenye itangazo amakuru kuri uyu wa gatanu tariki ya kane y'ukwezi kwa kabiri umwaka w'2022 agaragaza yuko kuva igisirikare cha FARDC gitangirije urugamba rwo kugwanya ishyamba za mayimayi zifatikanyije na FNL ndetse na Red Tabara tariki ya kabiri kugeza ejo tariki ya gatatu y'ukwezi kwa kabiri mu misozi yunamye umujyi wa Uvira urayitwa Katonyela ho mu rugo rupfuma ya Muhungu kisha abagwanyi benshi barimo n'abakuru batatu ba mayimayi. Ingabo za leta ya Kongo zishinye ishyamba 33 zikomeretsa izindi nyinshi. Abayobozi batatu b'izo nyishyamba bishwe barimo Gadi Runyuki ndetse na Munyola. Twagerageje kuvugisha abagwanyi ba mayimayi na FNL ndetse na Red Tabara. Igisirikare cya FARDC kivuga yuko kicye abagwanyi 33 telefone zabo ngendanwa ntizakunda. Umuyobozi wa sosiyete sivile muri Uvira Andre Byadunia avuga ko imigwano iri hagati y'ingabo za leta ya Kongo n'inyeshamba za mayimayi zifatikanyije n'abarundi ba Red Tabara na FNL yatumye abaturage babarirwa mu 100 bahungira iyo migwano kiriba abandi bahungira Kahwizi yo muri teritwari ya Uvira. Bamwe bari Kiriba abandi bari Kahwizi. Nta mfashanyo yari yose bari babona bavuye mu mihana ya Kisanga Katogela abandi bavuye Lololo ho muri grupe ya Muhungu na Katala zo muri sheferi y'abavira ndetse na sheferi y'abafurere mu ntangiriro z'uyu mwaka wa 2022 mu misozi yunamye umujyi wa Uvira. Abagwanyi ba mayimayi bishe abasirikare ba FARDC batatu barimo ufite ipeti rya majoro n'undi ufite ipeti rya kapiteni. Uturere twa Fizi, Uvira na Mwenga twicara tuberamo ibigwano y'imitwe yitwaje ibigwanisho y'abakongomani ndetse n'iy'abanyamahanga yicara yica abaturage ikabashimuta ndetse ikabanyaga n'amatungo yabo. Uvira Sengabo kugaragaza ijwi rya Amerika Uvira mu ntara ya Kivu y'Epfo.
Majumvise abakunzi b'imikino na sport hakanika kanyakanya. Mugenzi wacu Jean-Claude Munyandindi Kigali mu Rwanda ejo havuzwa maki muri kino gisata cha sport n'imikino hamwe no munsi naho hiriwe havugwa maki.
Mu mupira w'amaguru uyu munsi kwa gatanu kuri Stade Umuganda y'Irubavu habere umukino w'ikirarane wahuje ikipe ya Rutsiro FC ya Karere ka Rutsiro na APR FC y'abasirikare b'u Rwanda. Uyu mukino warangiye APR FC itsinze Rutsiro FC ibitego biri ku busa. Ikipe ya Rutsiro FC yabonye penalite ebyiri ariko zombi irazihusha. Ejo kwa kane nanone kuri Stade Umuganda y'Irubavu hari habere undi mukino w'ikirarane wahuje ikipe ya Marine FC y'abasirikare barwanira mu mazi n'ikipe ya Espoir FC ya Karere ka Rusizi. Uyu mukino warangiye Espoir FC itsinze Marine FC igitego kimwe ku busa. Aya makipe yagombaga kuba huye mu byumweru bitatu bishize ariko umukino waje gusubikwa bitewe nuko ibipimo by'icyorezo cya virusi ya corona byari byerekanye ko abakinnyi 25 ba Espoir FC bari bafite ubwandu. Icyo gihe ariko abantu bo ku ruhande rwa Espoir FC ntabwo bemeraga umwimerere w'ibyo bipimo bagakeka ko yari amayeri y'ikipe ya Marine FC yashakaga ko umukino usubikwa kuko hari abakinnyi bayo bari bafite ibibazo by'imvune. Nyuma y'uko imikino y'ibirarane yose imaze gukinwa ku rutonde rw'agateganyo rwa shampiyona ikipe ya mbere ni APR FC ifite amanota 38 mu mikino 15, iya kabiri ni Kiyovu Sports ifite amanota 29, Rayon Sports iza ku mwanya wa gatatu n'amanota 26, iya kane ni AS Kigali ifite amanota 28, ku mwanya wa gatanu turasanga amakipe atatu ariyo Musanze FC, Police FC na Mukura Victory Sports, ayo score atatu akaba afite amanota 23. Mu myanya ibiri ya nyuma hari ikipe ya Gorilla FC y'umucuruzi Yusufu Mudaheranwa na Etincelles FC ya Karere ka Rubavu, aya makipe kora abiri akaba afite amanota 11. Imikino yo kwishyura muri shampiyona y'icyiciro cya mbere umupira w'amaguru mu Rwanda izatangira mu mpera z'icyumweru gitaha. Yari Claude Munyandinda ikigari.
Claude Munyandinda urakoze. Hagati aho imirwi nserukira gihugu yashitse mu gice cya nyuma cy'igikombe cy'ibihugu vya Afrika cy'umukino w'amaguru kiriko kibera mu gihugu cya Cameroon muri kino gihe yaraye imenyekanye n'Imisiri na Senegal. Mugenzi wacu Fidel Niyongabo yavuganye na Steve Derrick numenyesha makuru yigenga aba mu gihugu cya Sweden ariko muri kino gihe no saha mutwumva ari muri Cameroon gukurikirana iyo mikino. Steve Derrick ndizeye na Fidel Niyongabo baragaruka kuri bimwe na bimwe biriko biraranga ino mikino muri Cameroon.
kuna ibihugu nka Misiri na Senegal bigiye guhurira mu rukino rwa nyuma rwa finale y'igikombe kigera 33 kimigwi iserukira bihugu ya Afrika nibaza ko atabitangaza kirimwo kuko ubiravye ibyo bihugu bibiri biri mu byahabwa amahigwe menshi yo gushobora gutahukana icyo gikombe cya Afrika nka Senegal mu myaka itatu iheze mu gikombe cya Afrika cyari cyakiriwe mu Misiri Senegal yari yatsindiwe mu rukino rwa nyuma wa finale no mu gusero k'igihugu wa Algeria. Hanyuma Misiri umuntu abiravye muri kino gihe urabona ko ari igihugu cyagerageje kwiyubaka gushasha mu bijyanye n'umupira w'amaguru mu bisanzwe ni igihugu kitari kimenyerewe cyakira abamenyereza mva makungu ariko urabona ko bahaye umumenyereza akomeye ku rwego rwo hejuru ujya mu menyereza kwa Iroze. Ibyo rero ubiravye urabona yuko umugusero k'igihugu wa Misiri wiyubatse gushasha. Hanyuma Senegal nayo ni igihugu gisanzwe kiri mu bihugu bikomeye cyane muri Afrika, ni igihugu gifise abakinnyi bo ku rwego mpuzamakungu haba ba Sadio Mane ukaraba ba Koulibaly aba ba Gana Gueye n'abandi. Hama guhura na Misiri igihugu gifise nka Mohamed Salah ubu afatwa nk'umukinnyi wa mbere muri Afrika muri kino gihe nibaza yuko atagitangaza kirimo kiretse yuko hari imigwi imwe imwe yatangaje batari bake ku kuntu yigenjeye muri kino gikombe.
Babaze mu kibazo witegereje mu migwi yindi abantu bari biteze gushobora kugera kure cyangwa gashika no muri ico gice cya nyuma yavuyemo na kare nka za Algeria hari yindi ubona yatangaje abantu kubona itashitse kure inashika no muri gice cya nyuma.
Igihugu cya Algeria ngira murazi yuko cyitabye kino gikombe cya Afrika ariko igihugu cyaheruka gutahukana igikombe cy'inkino mwemizi. Igihugu cya Algeria kandi nico gihugu mu bihugu byo muri Afrika muri kino gihe cyari kiri mu bihugu bikomeye ni mu bijyanye n'umupira w'amaguru kamaze inkino nyinshi kidatsindwa. Ibyo rero byaratangaje batari bake uravye igihugu cya Algeria mu guseruka igihugu wabo abakinnyi ufise ingene icyo gihugu kitashoboye no gushika mu nkino z'igice cy'umunani gishira icya nyuma. Icyo nibaze yuko ari cyo gitangaza cya mbere cyabonetse muri izo nkino z'igikombe cya Afrika. Ikindi gihugu nacyo kiboneka yuko cyari mu bihugu byahabwa amahirwe menshi cyane yo gushobora gutahukana kino gikombe cya Afrika no mu guseruka igihugu wa Nigeria Super Eagles. Ni igihugu cyari mu bihugu bihabwa amahirwe menshi urabye abahinga batari bake bakurikirana by'umupira w'amaguru baha amahirwe cyane yo gushobora gutahukana igikombe cya Afrika cy'uno mwaka. Ni nacyo gihugu cyonyine cyarangije ingino zo mu migwi kidatsindwe cyane ngo kinganye na rimwe ariko nticyabujije yuko mu gice cy'umunani gishyire cya nyuma gitsindwa. Ibyo rero byatangaje batari bake.
Hanyuma witegereze uru rukino rwo ku munsi w'Imana kino rwa nyuma w'icyo gikombe cha kan hagati ya Misiri na Senegal kubgawe ubona ari iyihe ikipe kisa mahigwe yuri gutwara igikombe ubibona gute?
Ibyo byose no vuga yuko ibyo bihugu bibiri bifise amahigwe angana gushika kuri uno mwanya ariko nk'umwe mu bantu bakurikiranye cyane zino nkino nkaba nkurikirana abakinnyi n'abamenyereza bino migwi Misiri irafise amahigwe menshi gusumbya Senegal yo gutahukana kino gikombe ariko Senegal nayo nyine igihugu cyiyubatse kandi igihugu gisa n'igifise umuvumo wo gushika muri finale ariko bigaca byanka ko gitwara igikombe ariko naco nyene ntikiri kure cyane y'amahigwe yo gushobora gutahukana kino gikombe uno mwaka umuntu aravye ingene cyitwaye muri zino nkino z'igikombe cya Afrika kiko kirasozegwa muri Cameroon.
Murakoze.
Murakoze cyane.
Steve Derrick andize yemenyesha makuru yigenga mu gihugu cy'Ubusuwite cy'Ubusweda akaba ariko akurikirana imikino yo muri Cameroon. Mu kanya turahana gahindukira ariko abadufatiye mumva hino munjahe ngene ndabibukije kwishami rya onyugitaho impunzi ku isi RCR yasubije leta ya Tanzania ikambi ya Mutenderi yari imaze imyaka irenga itanu ibarizwamo impunzi z'Abarundi. Hanyuma muri Sudani naho abari mu ishyirahamwe ry'abanyamyuga baharanira demokarasi base kubonana n'intumwa idasanzwe ya onubiyamiriza imikorere y'iryo shyirahamwe mwanavyumvise muri ano makuru. Ubushinwa n'Uburusiya bisaba OTAN kudasatira Uburusiya. Aya makuru yose mushobora kongera kuyasanga kuri wezi itatu akaburungu radio yacu VOA akaburungu com ariko no kuri YouTube y'ijwi rya Amerika ariyo VOA radio yacu. Mwakoze rero kudutega abiri yakoze Diodone Cubahiro yegeranije amajwi yacu hamwe na ingenieur Cornelius bari kumwe muhinga bw'ivyuma kuri mikro na Lidiana nini nahazwe. Imana ni yanyongera iminsi yo kubaho tuzaba turi kumwe ku munsi wa Mungu. Mukurindira weekend nziza mu banyu no mu vyanyu murara hajyana hatajyana hararumwaza.